Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mu mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mu gikanguka, kongiye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse, dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse inshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkurikije agiye kubashikiriza amakuru ngiye make ya makuru twateguriye. Abariko bararondera ibisigarira vy'indege mu gihugu ca Misiri yakorotse ejo ku munsi wa gatanu barabanze gutora imivyimba hamwe n'ibintu bimwe bimwe vyari muri iyo ndege. Umugabo yariko aradurumbanya umutekano imbere y'ingoro ya Perezida Barack Obama yarashwe aca arahagarikwa. Mu gihugu ca Iraq abantu bariko baragira imyerekano yo kwiyamiriza umushikiranganje wa mbere baratanye mu mitwe n'abajejwe umutekano. Ido nido y'aya makuru. Abantu bariko bararondera ibisigarira vy'indege yo mu gihugu ca Misiri inomero 84 yakorotse baramaze gutora imivyimba y'abantu hamwe n'ibintu vyabo, yamara baracarondera igihimba kinini cy'iyo ndege. Mu twigoro two kumenya ikintu coba caratumye iyo ndege yari itwaye abantu 66 ikorokera mu ruzi Mediterane, abahinga bariko bararondera ibihimba binini binini vy'iyo ndege hamwe n'icuma cayo ifata amajwi. Ejo ku munsi wa gatanu abategetsi bo mu gihugu ca Misiri baratangaje ko bariko baratohoza amakuru avuga ko iyo ndege yabonetsemwo umwotsi imbere y'uko ikoroka. Ivyo navyo bikavuga ko hashobora kuba harabaye mucanwa muri iyo ndege. Umushikiranganji w'igihugu ca Misiri ajejwe ikirere n'indege Sherif Fadi yaratangaje ko ibitero vy'iterabwoba ari vyo bishobora kuba byaratumye iyo ndege ikoroka. Yamara gushika ubu nta kintu na kimwe kigaragaza icatumye iyo ndege ikoroka. Gushika ubu kandi nta murwi n'umwe w'iterabwoba uratangaza ko ari we wakoze ico gitero. Abajejwe umutekano bararashe bongera barakomeretsa cyane umugabo yari imbere y'ingoro ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisagara cya Washington DC. Umupolisi ajejwe umutekano mu rwego rwa Secret Service yarashe uyu mugabo igihe yariko ashaka guhangana n'abapolisi imbere y'ingoro ya Perezida Barack Obama ita White House, igihe ingenzi hamwe n'abantu bariko bararengana. Uyu mugabo afite imyaka yaba 30 kandi ava mu ntara ya Pennsylvania. Inyuma y'umwanya uri munsi w'isaha ivyo bibaye, abo bapolisi baci bashira itangazo ku kibanza candikirwa ko amakuru bamenyesha ko umutekano w'abapolisi bose wifashe neza. Presidency ya Amerika yaciye isohora itangazo ryerekeye umutekano maze haca hafatwa ingingo zo gusaba abari muri iyo ngoro kuguma mu bibanza barimwo. Uyu mugabo yahagaritswe abanje kuraswa n'umugabo umuzungu. Muri iki gihe ari mu minwe y'abapolisi, yamara kuntu amagara yiwe yifashe ntikuramenyekana. Abategetsi bavuga ku gihe izo zaba Perezida Barack Obama atari muri iyo ngoro kuko yarasanzwe ari mu ikampi ya gisirikare yitwa Andrews Air Force, aho yari yagiye gukina urukino rwa golf. Vice President Joe Biden wewe yari muri izo nyubakwa zo ku ngoro White House, ariko yagumye atekaniwe. Mutu yutse nshuti mwese ko muri kabura bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamenyanira i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihugu cya Iraq abantu ibihumbi n'ibihumbi bari kuragira imyerekano yo kwiyamiriza leta ejo ku munsi wa gatanu barateye umudurumbanyo igihe barengana ku nguvu ibirindiro by'abajeje umutekano bakinjira muri karitiye ibamwo abategetsi abanyamahanga kandi irimwo amashyirahamwe mpuzamakungu bita International Zone. Abajejwe umutekano barakoresheje inkoho zikomakomeye hamwe n'inkoho zituza abantu hamwe n'imyuka ibabaza mu maso mu gushwiragiza abo bantu. Yamara naho bamwe mu bantu bariko baragumuka bashoboye gusubira inyuma, abandi bantu baciye babandanya gushika baraheza batara mu mitwe n'abajeje umutekano. Abo bantu baguma bavuga ko bashaka kwica umushikiranganji wa mbere Haider al-Abadi. Bamwe muri abo bantu bariko baragira imyerekano bara senyuye ikirindiro maze biruka bagana ibiro vya Abadi yamara amakuru atangazwa avuga ko atari mu biro vyiwe iyo myerekano ibaye nyuma iminsi itari mike yari heze abanyagihugu bashikiriza agashavu bafitiye leta barega kwirangwa na ruswa ibiturire hamwe no gukora nabi inyuma kandi yaho muri quartier CDR Siri iyo ku murwa mukuru Baghdad iguriyemo abanyagihugu bashita iterewemo amabombe atavana ko muri indwi Ishirahamwe rikomeye ryo muri Leta Zunze Amerika rishira imbere uburenganzira bw'abanyagihugu bwo gutunga inkoho byaraye ritagaje icese ko rishigikiye umutegetsi ariko ritoza ku giti cy'umugambwe wa Repubulika Donald Trump. Trump nawe yaciye yishyura atangaza ko atazohemukira iryo shirahamwe. Trump yabwiye ikoraniro ry'abanyagihugu ariko baramwumviriza mu gisagara ca Louisville cyo mu ntara ya Kentucky ejo ku munsi wa gatanu ko iryo shirahamwe rimuteye agateka gakomeye cyane. Yaciye abandanya ifatira mu gahanga umutegetsi ariko arahiganira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ku giti cy'umugambwe w'abademokrat Hillary Clinton, akaba yavuze ko uyu mufasoni ashaka gufuta uburenganzira bw'Abanyamerika bwo gutunga inkoho. Yamara mufasoni Clinton wewe yavuze ko ashigikiye itegeko ryo mu ibwirizwa shingiro riha uburenganzira abanyamerika bwo gutunga inkoho. Yamara akavuga ko hakwiye gushirwa amategeko gushingwa amategeko azotuma abantu badakwiye gutunga inkoho bataronka ubwo burenganzira. Avuga ko hakwiye gukorwa igikorwa gihambaye cyo gutohoza umuntu wese yashaka kugura inkoho.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC, ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka mwebwe mwese bakunzi n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ukubana n'ingwara ya kanser yo mwibere ntivyorohera bakenyezi bayigwaye bamana ubwoba gutavana ko guko umwanya wariwo wose bashobora gupfa hamwe n'ububabare burenze bubashikira nkuko baganga bahurikiye mushira hamwe ry'abaganga bakora ubushakashatsi ibijanye n'ingwara ya kanser bo mu Bufaransa Institut National du Cancer bavuga. Iyo ikaba inkurikizi yo kutama bisuzumishije kwa muganga kugira bamenye inyifato ibereye yo kubana n'iyo ngwara. Mwiheburo urengeje kuyitowe urashobora gutuma ati vyizigiro vyo kubandanya baho. Icyo bakiza nuko yotahura neza ko isaba kudafata minenegwe impanuro z'abaganga kugira ngo abane nayo igihe kirekire nkuko ikigo Fondation Canadienne du Cancer cyabishyize habona mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Muri rusange abakenyezi bo mu bihugu biteye imbere barabana n'iyo ndwara neza ugereranije n'abava mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, kukaba nkako baritaho kwegera by'umwihariko ibitaro hamwe n'abaganga banonosoye kuvura iyo ndwara kare batarasinzikara nk'uko amatohoza yakozwe n'ikigo Institute of Population Health yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu avyemeza. Ni vyiza ko umukenyezi afise ingwara ya kanser yo kwibere ashigikirwa mu kibano, ivyo biraheza bikamutuma adahura n'ibibazo bivuye ku vyiyumviro bibi bishobora gutuma iyo ndwara imutera izindi ndwara z'ivyuri izi nkuko bihanurwa na OMS ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi. Ingaruka zimwe zimwe nko kuvunguka umushatsi hamwe no gucibwa ibere zikwiye gutera ubwoba burenze umukenyezi afise indwara ya kanser yo kwibere, kukaba nkako n'ingingo zifatwa n'abaganga kugira ngo barabe ko ashobora kubana nayo umwanya munini itaratandukira ibindi bihimba by'umubiri nkuko bihanurwa n'ikigo Institute of Population Health cyo muri Canada. Nkuko muvyumva mukiganiro cyacu kira. Tuno musi turabira hamwe ibijanye no kubana n'ingwara ya cancer yo mwibere. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda. Kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira. Mugutangura ikiganiro cyacu nyezina tega matwi ibyumviro by'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara cha Bujumbura muri komine na Hangwa kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika rutubwira inyifato ibereye kugira ngo umugwayi wa cancer yo mwibere ashobore kubana nayo igihe kirekire ruganira na mugenzanje Haisal Liliane Inamahoro
umugwayi wa cancer yo mwibere kugira ashobore kuyimana igihe kirekire nuko yogira impanuro za muganga hama gafata imiti ko muganga yayimwandikiye
uko yatari tura baganga bakamurangira ibintu tubifungurwa zarafungura ningene nabo bomukurikirana mukutarivura
yogeregeza kudakora ibikorwa birohisha kugira iyo ngwara ntimusenzekaze
muganga imanike keke yo kwinda kumwitaba
yo kwegera muganga akisuzumisha keshi kugira bamufashe kugira babandanye bamuvura
impanuro muganga amuhaya akazishira mu ngiro niba ari byo afungura akabifungura n'ibyo aheba akabiheba nibaza ko byamufasha kugira ngo amareka bi
ugufungura neza kubagwaye ingwara ya cancer yo mwibere ni ngombwa kugira bashobore kubana nayo biboroheye aha twovuga mwo gufungura ibifungurwa bitandukanye biri mu migwi itatu ikenewe mu mubiri nka ndema mubiri sanganyangaburo hamwe na ntanga nguvu nkuko ishira hamwe Societe Canadienne du Cancer ibihanura ivyo birafasha ko bakenyezi bataguma bagwaragurika ku rugero rw'ibice 30% nkuko bibandanya bivugwa na Societe Canadienne du Cancer imyimenyerezo yo kwinonora imitsi ni kirumara kandi mukurinda ibiro vy'umurengera umugwayi wa cancer byo mwibere kaba nkako ibinure ntibiheza ngo birundane mu gihimba kigwaye bikagabanya rero ububabare nkuko amatohoza twagize avyemeza kugira ngo twumve neza ibijanye no kubana n'ingwara ya cancer yo mwibere tega matwi umwidondoro w'uyigwaye aganira na mugenzanje Haisal Liliane Inamahoro
mupfasoni ndabaramukije
ndabaramukije nanje
mutubwire umwidondoro wanyu
itsina giwanje sinshimye kurivuga mu buzima bwa misi yose ndu muforomakazi imyaka mfise ubu irashika 54
twashaka mutuyiganire ingene mwamenye yuko mugwaye ingwara ya kanseri yo mwibere
haciye imyaka 5 natanguye mbona ntibiro nkonda simenye gituma ndiko ndon kandi nana hamwe nababara kubera ko na kanseri kenshi batibiro cyandumviriza mu mabere ko hari akantu kagakabyi ko bakarimo ndakumva ndagira ubwoba cyane hanyuma ndagenda ndipimisha muganga aramba rati ni kansere yo mwibere
mwipimishije
kuri rwa karede hariho umuganga arebira ecography docteur Gikoro niho naca ambarira ko no shira muganga w'abakenyezi yantumye icyo gipimo acaransigurira wogenda ahantu bakubaga n'ingoga kandi bagaca baguha imiti
mwaciye muja hehe kugira bakurabire
naciye ngenda mu Buhinde
ni igiki babakoreye
barasubiye mu ivyo bipimo barapima na mammography
ibipimo bimaze kwerekana yuko atankeka ari vyo iyo ngwara kansere mwibere muyifise mbega mwe waciye uvyakira gute uri mu mahanga
no ngahana namaze kwemera ko ari yo jewe ahanini nashaka ko bamvura hari baca barampa imiti babaza cyane cyane nayo nyene niyo yahatswe kunyica imiti bita chemotherapy maze kumara amezi 5 bariko barantera ndababwira nti nukuri buni mitende notahe ni miti burundi ncandayizana hanyuma ncandasubirayo baca barangirira ivyo navyo vyitwa radiotherapy
mwebwe mukicumva yuko nyene muyigwaye mwavyakirie gute
uwo munsi nyene naragize ubwoba cyane
n'igiki cahindutse mu magara yawe kuva aho utanguye gukurikiranwa kubijanye n'iyo ngwara ya kansere yibere mufise
nico nyene cyo kugira uti iyo ngwara ntikira ubwoba bugumaho ariko ndagerageza nkavyihanganira kandi nkavyirengagiza gose kanini ndiko ndafata kamwe ntacu kangira
ugafata ku munsi ku munsi
ego rimwe ku munsi bambiye ngo nzogafata imyaka 5 hanyuma kubera aha mu Rwanda hasigaye hariho centre naho nyene y'abanyamerika bavuriramo abagwayi ba cancer ubu sindinda kubituma ko mu Buhindi kandi na controlling nda kuyigira mu Rwanda imwe mu mwaka
ko ari abo tuzi yuko iyo iyo ngwara igeze ku rugero rurerure biba nkenegwa yuko babakura kwibere byifashe gute kuri mwebwe
kubera basanze urugero rukiri ruto baciye bakata parti igwaye
iyo operation ibaye ntivyace vyongereza wa mwiheburo kandi
jewe ivyo ntivyigeze binje intege ngo bimbabaze gose
nk'umukenyezi ndabitegereje mbona mwambaye agahuzi mushajije ntangorane vyace bitera ngo habe icahindutse
oya nta gihinduka harico bita nka proteze nkako gaparti kaba kavuye ko ishobora kukaramplasa
mwarabiganiriye abo mu muryango bica nke mwahisemo kubigumiza nkibanga ryanyu
erega iyo umaze kwinjiranwa ntacu shobora guhisha rero iyo ngorane narayibabwiye
nitwarariki ki mwirindi ki kugira mushe kubana niyo ngwara
iyo ngwara keshi twara maraso rero ngerageza kugufungurizo mboga cyane nkafungura ivyamwa kandi nkaruhuka kindi naco nkareka ufungura ibintu by'amavuta cyane kandi bakatubuza no gufata amavuta agiye kuziko kabiri
ni nkigikigi guha umunezero ko gushobora kwakira no kubana neza ni ngwara ya kanseri yo mwibere
kugira ndabimenye hakiri kare niyo mana yambwiye ati umvi riza niyo ingeje nga niko kanyamuneza kiwanje hanyuma rero nkabona taho mbabara
nicaye kintu iyo kibaye wumva kikubabaza kikakwibutsa ingwara yawe
hariho ukuboko guhora kubabara kwiyikote nyene babaze haraho kuremegwa canke nakuruhije ngaza numva imisonga
ego murakoze cyane nibutse ko twako tuganira n'umpfasoni haciye imyaka 5 mugendana ingwara ya kansere yo mwibere mupfasoni ndabashimiye kuri kino kya muhaye radio Ijwi rya Amerika
ndabashimiye namwe
tumenyeshe ko gushika ku bice 30% ari abantu bagira icyizere cyo kubaho neza na cancer mu gihe bakurikije impanuro bahawe n'abaganga ikigo International Prevention Research Institute on Cancer kivuga ko ivyo bishoboka bitayeho kwipimisha kenshi gashoboka OMS ishami rya ONU gitwa magara abantu ku isi ibandanya rihanura amareta kudafata minenegwe ivyiyo ngwara vyongeye amashirahamwe hamwe n'ibitaro bifise abaganga karuhariwe tudasize inyuma n'ibikoresho bikomeye mu kuvura kanseri vyogwizwa mu burere bwose nkuko bihanurwa na International Agents for Research on Cancer kugira ngo twumve neza ibijanye no kubana n'indwara ya kanseri yo mwibere tega amatwi ikiyago twagiriraniye na muganga Gabriel Nahayo akorera kuri Clinique César yanonosoye ukuvura indwara z'abakenyezi akongera akaba icegera curongoye ishirahamwe ry'abaganga rigwanyikiza cha cancer mu Burundi aganira na mugenzanje Kaisali Liane inamahoro
muganga Nahayo Gabriel ndabaramukije
ndabahaye mahoro
mutubwira ingene vyifashe mu Burundi bijanye no gukurikirana abagwayi ba kansere yo mwibere
no vuga mbere yuko atako byifashe kubera usanga kugira ngo batori yo ngwara bigorana kenshi mbere bakayitora itevye uburyo bwo kuyivura ngaha ntabo riho hafi n'ikintu usanga gishoboka gusa ni kubaga iryo bere ariko ibindi byose bijanye nko gukoresha imishwarara gukoresha imiti gasanga ntabiriho
kubona ivyo vyose mudondaguye atabihari mu gihugu cacu agahombokanga na gute mwebwe umuganga muri iryo shiramwe ryo kugwanya kanseri
agahombo rikanini kubera abagwayi baba basa nk'abatavugwa kuko kenshi twebwe iyo twaba twifuza mu Burundi nuko ingwara ya kanseri yariyo yose itewezwa gutogwa hakiri kare kugira ngo mu kuyivura byorohe
na kahe karusho ishiramwe ryanyu rimaze guterera ku bagwayi bagwaye ingwara ya kanseri
ni twebwe twatumye Burundi buja mu ishiramwe ryo ku isi rigwanya ingwara ya kanseri tukaba twariko turategura n'imigambi y'ingene hobaho ikigo gikoresha ubuhinga bunyuranye bwose
abo twayaze basanzwe bagendana iyo ngwara barasaba yuko ehobe ico kigo cyo kubakurikirana mbega icizere mwubahani nk'icahe
umuti w'ingorane za politike ziri mu gihugu ubonetse bishobora gusubira bigatangura bizova ingene bari batwemereye kukurikirana ico kibazo bashobora kugaruka mu Burundi kugikora twe twari tubarindiriye mu mwaka heze mu kwezi kw'icumi mugabo ntibyashobose ko baga
Birashoboka yuko umuntu ashobora kubana igihe kirekire n'ingwara ya kanseri yo mwibere.
Haje hari ubwoko bwinshi bw'ingwara za kanseri zo mwibere. Hakara rero ingwara za kanseri yo mwibere zifite inziko n'izindi zigendeka. Kenshi zo zitwa ko zigendeka yo bakuvuye neza uramara iminsi myinshi ariho nabakira Burundi. Izo navuze nazo zifite ubwoko bw'inziko ukabasanga kenshi bitera ingorane. Mbere na hatari ino no mu bihugu byo hanze no muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Buraya n'ahandi naho nyine harabusanga bibagora kubavura abantu kacha mu myanya y'intoki.
Muganga Nahayo Gabriel mwanonosoye kuvura ingwara z'abakenyezi mukaba muri cegera cy'urongoye ishirahamwe ry'abaganga bishinze kugwanya ikiza ca kanser mu Burundi ndabashimiye.
Ndabakengurukiye nanje.
Arakoze Haisa Liliane ina mahoro kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije tubira mate gato mukumviriza karirimbo inshuti n'amagara. Twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro arikira cijwi rya Amerika uno munsi turiko tuyaga ibijanye no kubana n'ingwara ya kanseri yo mwibere. Twakire muri studio zacu muganga Anita Munyana ugwaruka rugira gwikore mu gahogo rumubaze gongere gwishugwe inyishu zitomoye. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Bega muganga, kanseri yo mwibere iterwa n'iki?
Ikintu gituma umukenyezi ashobora kwandura iyo ngwara ya kanseri yo mwibere ubwa mbere ariko atamusi n'umwe umuvyeyi yigeze yibungenga, ni ukuvuga atageze asama imbanya. Ubwa kabiri ni umukenyezi yibungenga ubwa mbere afise imyaka 35 irenga. Hama ica gatatu ni ubutinya nka imbere yuko umwana w'umwigeme akwize imyaka 12.
Mbaza ndakwishura.
Nibihe bimenyetso bya kanseri yo mwibere?
Ikimenyetso cya mbere gikunda kwibonekeza na kavyimba umukenyezi yumva na cyane cyane akunda kukumva yari aroga canke ari karisiga akakumva mwibere. Hama n'ikindi kintu ugasanga hari udusumbi tuca tuza mu kwaha, rero ushobora gusanga ari kamwe canke tubiri turenga.
Nimurambigwe gwaruka, umutumire wacu muganga Anita Munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku mugi wa kabiri w'ivyo bibazo. Mbaza ndakwishura.
Mbe muganga, kanseri yo mwibere yoyandukira mu guhuza isi n'abantu batekinge?
Nta na gato ntiyandukira kuko umuntu yahujije igitsina n'uwayigwaye.
Mbaza ndakwishura.
Nta rucanco ruhari rwa kanseri yo mwibere.
Gushika ubu nta rucanco rw'ingwara ya kanseri y'ibere ruraboneka.
Mbaza ndakwishura.
Kanseri yo mwibere umwigeme arashobora kuyigwara canke igwara amaze kuvyara bonyene?
Ego cane, umwigeme arashobora kugwara ingwara ya kanseri kuko hariyo
turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi
batugejejeho ikiganiro kira umuryango bakunda kugwara ingwara ya kanseri. Rero uwo mwigeme nawe arashobora kurugerwa 50% kuyandura akiri mu buto bwiwe.
Ganiro nikira cizwi rya Amerika. Umunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo. Mbaza ndakwishura.
Anoyuhe mugwi ukarigwa na kanseri yo mu mabere?
Umugwi w'abantu bakarigwa na kanseri yo mu mibere n'abapfaso ni bose uhera ku myaka 50 utuka. Abo rero barakarigwa cane gose.
Mbaza ndakwishura.
Ni gute umuryango wakwitaho umugwayi agwaye kanseri yo mwibere?
Iyo umugwayi bamaze kumutora ingwara ya kanseri yo mwibere, cihuta ni kubyerekeye kwa muganga. Mbega vyifashe gute? Mbega ageze ku mugwi wa kangahe? Arashobora kuronka imiti ishobora gufasha kugira iyo kanseri yo mwibere ntishishikare kugwirana mu mubiri? Babimenye rero abaraheza bakamubwira inyifato yaba ari byo guca ibere canke gukuramo utwo tuvyima. Umuryango utegereza rero kuba hafi cyane rwose umugwayi kuko murumva yuko bwa mbere bamaze kumubwira ingwara ikomeye kandi kenshi na kenshi isinzikaza amagara kandi mbere no kwica ikica. Hama bakamutahura bakamuba hafi muri ico kingo cose mbere no kumuremesha bakamuremesha.
arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayu gwaruka nubu nyene tumira mate mkusubira kumbiza kano karirimbo inchuti na magara. Duhi jambo abanywanyi bacu uwa mbere atashatse kwivuga izina n'umwigeme yatwandikiye atubaza igituma itariki yatanguye kuja mu butinyanka atarizo yama yasubiyemo akabaza igituma izo tariki ziguma zihindagurika. Muganga Anita Munyana twishurira uyu munywanyi
itariki zo kugenda mu butinyanka zirahindagurika ku mukenyezi no kuwundi bivuye ku bintu byinshi cyane gose ku nkabuzo mu buzima abayemo ibyo yafunguye eka n'ibindi n'ibindi hama n'ikindi mukamenya yuko abantu bafise kia kiringo gitandukanye abafise gitoya no kuvuga munsi y'iminsi 20 uduga n'abandi bafise ikiringo kirekire cyane gose bashobora kumara ukwezi amezi abiri batabonye ubutinyanka bwawe. Si ukuvuga yuko rero urwaye ariko iyo ubonye ko ikiringo ari kirekire cyane cyangwa ari gito cyane naho umuntu aheza akisuzumisha kugira amenye
uyundi yatwandikiye ni Eric akabaza ati mbega umuntu yisiramuje yarasanzwe agwaye ingwara zo mu bihimba byirondoka arakira neza amara meza ngahe kugira kore imibonano mpuzabitsina. Muganga Anita twishurire Eric
ubwa mbere aba yisiramuje kandi agendana n'ingwara zica mu bihimba byirondoka mumva yuko afise imigera muri we kandi bishobora gutuma ugukira kwiwe guteba mbere ugasanga kuhavyukimo n'ingwara umuntu aheza agasubira guhangura amabanga mpuzabitsina ariko wenye nabonye yuko igitsina ciwe cakize neza kandi n'umuganga babiyaze eka nawe akumva yuko ashobora kubikora atantambamye.
Turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije. Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa y'abasokuru baho hambere uno musi uvuga uti uja gukira ingwara arayirata bikubwiye iki
kanje uja gukira ingwara arayirata nikuvuga ko nkiwugwaye nk'ingwara udashobora kwifasha hagiye haba ingwara y'ikirundi hakurondera nk'umuti cyangwa kitora muganga akabigufasha
bikubwiye iki
uhuza gukira ingwara arayirata je nuko nogenda kwa muganga nkamwiganira ingene bimeze hama akampima akandabira ibinini bikwiranye n'iyo ngwara
bikubwiye iki
mu gihe w'ubugwayi urashobora kwegera nk'abantu nyene mu kibano kababwira ikingenzi urwaye bakagufasha kukuguha impanuro ndetse bakakwereka n'uko ushobora kujya kwa muganga
arabitoye.
Ndashimiye mwebwe mwese nakurikiye ikiganiro kira. No musi tukaba twashimikiye kubijanye no kubana n'ingwara ya kanseri yo mwibere. Nshimiye Kaisa Liliane n'amahoro yafashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Donse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo mubaza cyangwa muterera mu byerekeye ikiganiro kira twandikire kuri buhundi voa@gmail.com cyangwa mutwandikire kuri 79 93 790 cyangwa kandi kuri 75 904 971 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabaseze mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isa.
Mwana msechuti mwese mwuteza